Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 muri kumwe kuri mikro nanje Fide Niyonga. Amasezerano y'ukubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Rusizi ya gatatu ashobora kuzoshigwa mu bikorwa atanzitizi.
Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora guhura n'intambara nyinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bifuza kugwanira inyungu zabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu.
Uyo ni Gabriel Rufyiri, umuyobozi wa Oricom, ikigo kijejwe kugwanya ibiturire mu Burundi, yumvikanisha zimwe mu nzitizi zo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rusizi ya gatatu. Mu gihe Leta y'u Burundi ibandanya gukangurira impunzi z'Abarundi gutahuka ziva mu bihugu zahungiyemwo mu ikambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira, intara yakivuye mu manuko, ko babandanya kwakira impunzi nshasha zibasaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Muri Malawi imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bandanya kuremera umukuru wa komisiyo y'amatora isaba ko atanga imihoho. Yamara imbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze Fideli. Turashimikira kuri bishasha kuri Ebola, ibijanye n'inkoho muri Nouvelle-Zélande, politike nshasha ya Amerika kubimukira, imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhinde, hamwe n'ibindi umwanya udukundiye. Imiti ibiri kuri ine irikiragerezwa kugira ivure Ebola muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yerekanye kwikiza kandi ko ariyo ikwiye guhabwa abarwayi. Iyo miti inyuma yo kugeragezwa yatumye abahinga bayigira imiti ya mbere gukoresha ku barwayi ba Ebola muri Congo, aho Ebola imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,800. Mu bantu bativuza barwaye ico kiza cya Ebola, 3 kuri 4 barahitanwa nayo, nkuko bishikirizwa na Dr. Michael Ryan wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Kuvura Ebola cyabaye ikibazo ku bategetsi ba Congo bivanye n'intambara hagati ya benegihugu, kuko benshi ngo bahitamo kuguma mu mihana yabo barwaye, bigatuma uwo mugera urandarara ugafata abatari bake. Abantu batunze inkoho muri Nouvelle-Zélande bamaze gusubiza ku bugombe bwabo inkoho zicira umuriro zirenga 10,000 ni muri porogaramu y'igihugu yo kushumbusha amafaranga yashizweho ni na Leta inyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu batari bake. Nouvelle-Zélande yakuye ku isoko inkoho zirasa abantu benshi, inyuma yaho witwaje inkoho yiciye abantu 51 akomeretsa abatari bake ku misigiti ibiri yo mu gisagara cya Christchurch ni mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uwo mugambi wa Leta wo gushumbusha usubije inkoho zobandanya gushika mu kwezi kw'12. Abashinga amateka bo muri ico gihugu ca Nouvelle-Zélande bemeje ayo mategeko akomeye ku nkoho inyuma y'ubwo bwicanyi. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Leta ya Perezida Donald Trump yaratangaje politike nshasha ku munsi wa mbere jo yima Green Card hamwe n'ubwenegihugu abimukira batega amashi mu gufashwa na Leta mu bisata byo kwivuza, guhabwa ifungurwa no guhabwa uburaro. Ken Kushineri n'umuyobozi w'imfata kibanza w'igisata cya Amerika kijeje ubwenegihugu n'abimukira yatangaje ko abifuza kuza canke kuguma muri Leta z'Ubumwe za Amerika bakwiye kuba bikwije kandi bashoboye no kwifasha. Ariko Kusineri ashikiriza ko porogaramu zo gufasha impunzi zisanzwe zarahawe ubuhungiro muri Amerika hamwe n'abahohotewe mu ngo zabo hamwe ndetse n'abahuye n'ibibazo by'urudandazwa rw'abantu batazokorwa ko niyo ngingo. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abimukira muri Amerika bariko bariyamiriza iryo tegeko. Urunani rw'ayo mashyirahamwe i New York ruhikiyemo abanywanyi barenga 200 bavuga ko iryo tegeko ari urwanko kubava mu bindi bihugu kandi bagiye kubirwanya bivuye inyuma. Ibikorwa byo gutabara biracabandanya mu leta ane yasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhindi aho abantu bashika amajana abiri aribo bamaze kuhasiga ubuzima abandi barenga umuriyoni barakurwa mu ngo zabo abategetsi b'Ubuhindi baragabisha ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara bakirondera abantu boba baratwawe n'inzuzi kandi boba bari no mu bihomoke vy'amazu mu gihe imvura ari nkenegwa cyane mu bice by'igihugu cy'Ubuhindi byasinzikajwe n'uruzuba ni nayo yica abantu benshi baharurwa mu majana buri mwaka mu mwaka uheze leta ya Kerala ni muri cyo gihugu cy'Ubuhindi yaratewe n'imyuzure aho abantu baharurwa ku majana 450 bahasize ubuzima Muri Afrika kandi igihugu cha Misiri harangiye mu gihugu cha Misiri niho harangira inama y'iminsi ibiri ejo ku munsi wa kabiri n'abakuru kuri wa kabiri murambabarira n'abakuru b'imihari ikomeye yagize uruhara mu myerekano muri Sudani nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu kuri wa kabiri mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hasinywe amasezerano acira inzira abasivile kuzorongora igihugu cya Sudani intumbero y'umubonano kwari gushika ku mahoro mu gihe akirindiriwe gutera uwo mukono kuri amasezerano arindiriwe igihe kirekire nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje ayo masezerano ategekanijwe gusinywa ku itariki ya 17 z'uku kwezi k'umunani agacacira inzira leta mfata kibanza y'abasivile hamwe n'inama nshinga amateka kiringo cy'imyaka itatu
urakoze yaro yisuka makuru uwejeje kudushikiriza radio izwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini atuyehere kuyerekeye Burundi aho mu gihe leta y'u Burundi bandanya gukangurira impunzi z'abarundi gutahuka ziva mu bihugu zahungiyemwo mu ikambi y'agateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivuye mu manuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho babandanya kwakira impunzi nshasha zibasaba ubuhungiro kubera impamvu z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari muri Kongo
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi ubasangara abarundi bakambitse hanze y'inkambi bamwe bicaye mu gihangare gihari abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambu kugira ngo bemere gukwinjira imbere mu rupangu rw'amanjanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara y'Ibitoki bubaza na Kayanza bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhotirwa bakurirwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure nije imbere Violette yahuza ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be babiri amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo ya Sange
iyo umugabo wanjye haraje mu ijoro abantu bambaye impuzu zirabura baramwe cyane bamaze kumutwara naratutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura hama mbaye ngaho iminsi ibiri niho bagaruka baradodora iwanjye ndavuga ati abantu bashakira amahoro bacaba ababanyi barabyuka baza kuntabara niyo nanjye nahisemo guhunga kuko nabonye zisa umutekano muke kuko uwanjye bamutwaye sinzi ko ahari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze
ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Sange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 150 barimo 50 bageze muri Kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'umunani kubera impamvu z'umutekano muke muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'umunani harimo abavuga yuko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nzakiruta Imana Japhet n'umwe muri abo barundi baheruka guhungira muri Sange
cyane nahuze umutekano wanjye muke umutekano wanjye muke nyine mugambwe wa CNDD-FDD hama ndavamo umugambwe wa CNDD-FDD maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namwe ntotezwa cyane gose totezwa gute batuye idarapo y'umugambwe wa CNDD-FDD maze kuvamavoka je nayiture ko navuye mu umugambwe bamaze kunturatuza naho isemo kugira hane kugira umunge na manda hunga cyo cyose abantu uko asera ubuyokingira ubuzima bw'iwacu aho turi ko buzima bw'iwacu n'ubukingiwe neza kubera turi hafi igihugu cy'u Burundi abo bandi turatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga ahantu hafi muri sange bakatugira ubuzima bwacu cyo cyose abantu ko bodukura ahantu bakatujyana kure y'igihugu tuvamo
ndashimiye Aline no kugira ngo ahunge Burundi aze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicara agafungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki
nanze umugande bamutwaye ku icyonyere twawe Bujumbura twibukira mu cyubutse cyo cyo musanga bashobora mutwara n'izo nyango baramwishe sinamenye ikintu na kimwe nanje bakuraho baza kundondera kumva n'izimigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga ati nta z'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera Imana gusa nibikunda tugenda ibyo mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentaire bashobora mutwara uko asigira imbanyi y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene niwe nahungiye no muri kirugu cya Kongo nshaje dusaba twege nuko batwubahiriza umwese mu mugambwe arimwo akaba muri uwo mugambwe nyene kuko twese nsikabura mu mugambwe umwe nuko twose nuko amadini amasengero ari menshi nuko n'imigambwe ingana umwe wese afite isengero asengamwo nuko afite n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo n'umugambwe aragene kuba mu mugambwe wiwiwe yiyumvamo apana gucafata umuntu ngo baje kumwica muhora umugambwe
mumenye yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa karindwi tariki 9 ishyirahamwe rya SERI rifatikanije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika muri Sange yo mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibihugu bitatu Burundi, u Rwanda na Kongo biherutse gushira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruhuriwe ko n'ivyo bihugu urwo rugomero rwiswe Rusizi ya gatatu ruzotanga umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 mu myaka 5 iri imbere ruzokubakwa mu ntara kivuye mu manuko ahegereye urubibe rw'ivyo bihugu. Amashirahamwe agwanya ibiturire nka Oricom iyo mu Burundi naho rishima ko ari umugambi mwiza rifise amakenga ko uwo mugambi uzohava unigirwa mu menshi kubera ibiturire no kutumvikana kw'ivyo bihugu bitatu. Ibindi kuri inkuru turabashikizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amasezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu baserukira u Rwanda, u Burundi na Kongo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 uzotangwa n'urwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026 ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajanindwi y'amadolari ya Amerika n'iyarenga imiliyaridi 200,000,000 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Oricom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Fyidi atwara Oricom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPG isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mu ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 2-3% abaronka umuyaga nkuba. Murumva neza yuko atagihugu na gimwe gishobora gutera imbere kifise umuyaga nkuba ungana gutyo.
Yamara naho biri uko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo umugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri izo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana, biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura ni inkamba nyinshi cyane kubera umwina umunoho indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu hamwe byoshobora kugora rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nkuko yandi yose ahora aribwa
umuyaga nkubu uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu aho niho Olicom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyoruzwe
kenshi ama leta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere ugashye usanga rero harabayemwe ibibazo nico gituma twipfuza ko hobi ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose abanyekongo bose abanyarwanda bose bakumva neza yuko yari migambi irengeye intwaro ziba zihari uno munsi kuko intwaro ziraza zikagenda murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ibyo nokwitwa urunganwe mu gifaransa cyo kwita regeneration
ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu ya majepfo ya Congo kuruzi rusizi ruva mu kiyaga cha Kivu rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri ruzizi ya mbere gubatswe mu mwaka w'igimikime 1950 na ruzizi ya kabiri gubatswe mu myaka y'igimikime 1980 izo ngomero ubuzi neza hagarise gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishiramere huze ibyo bihugu bitatu CEPGL byanase ko risanura izo ngomero kubera uko tumvikana hagati y'ibihugu birigize Tekrave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamirira ndi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muntu mbere ukubandanya guhimbaza umunsi mukuru w'Iraidi umunsi w'ikimazi wahimbajwe muri yindwi umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wabandanije kugendera abayisilamu bo hirya no hino mu gihugu ubaha inyama mu karere ka Rwamagana muri sekitori ya Rubona hatanzwe inka 15 zigabanwa imiryango y'abayisilamu bakenye mbere n'abandi bo mu yandi madini asunta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
kuri uyu wa mbere umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bari kumwe n'abaterankunga baturutse mu gihugu cya Turukiya bahaye abayisilamu mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana inka zisaga 15 zahawe abayisilamu b'abakene n'abandi baturanyi babo bo mu yandi madini ni igikorwa cyari kitabiriwe n'abatari bake buri wese yatambukaga agahabwa ikiro cyangwa bibiri by'inyama bitewe n'umuryango afite ijwi rya Amerika ryageze ku musigiti wa Mabare mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba tuhasanga abayisilamu n'abaturanyi babo bo mu yandi madini bari baje ari benshi gufata ku mafunguro y'inyama bagenewe Shehe Mbarushimana Suleiman umujyanama mufti w'u Rwanda yabwira Ijwi rya Amerika ko gusangira bifasha abasanzwe batabona ibyo kurya kwiziza umunsi mukuru
dukorera idi iminsi itatu iyi idi yabaye nk'umusezi tugasenga iyi idi kabirabaye igakomeza ku munsi ukurikiraho n'ejo bizakomeza kubyo tuyikora iminsi itatu ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mukuru w'igitambo rero kuri uyu munsi twari bwo twahisemo kuza kwifatanya n'abayisilamu ba hano imabare ndetse n'abatari abayisilamu nk'abaturanyi babana tugasangira idi nge kwa mufti w'u Rwanda mu mubano yagiranye n'umuryango witwa Hassan wo mu gihugu cya Turukiya ufite icyicaro ariko mu Budage akaba ari mu rwego rero uyu mwaka bari bagennye inka 50 inka zizewe zidafite ubuziranenge 15 rero nizo zagenewe hano imabare akaba rezo dufite hano barimo bategura kugira ngo baze gusangiza aba bayisilamu bari hano n'abatari abayisilamu bari hamwe
Shemba Rushimana Suleiman avuga ko bahitamo gutanga inyama kuko bakurikiza umuhango w'abakurambere
haba hatoranyijwe rero cyane cyane abayisilamu b'abakene cyangwa se badasanzwe bafite amahirwe yo kwigurira nk'iryo tungo n'inshuti zabo ku buryo tutahera kuri babandi basanga bifite
icyo muhitamo inyama muzahitamo kuba hano isukari
ariko igituma duhitamo inyama ni ukuvuga ngo niwo muhango mwiza wabayeho kuva ku bwa Aburahamu hagatangwa itungo rikabagwa rikaba ari ituro ritanzwe kubera Imana noneho iryo turo rero ryaba inka cyangwa ryaba ihene cyangwa intama rigasangirwa n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi nibwo buryo byakozwe kuva kera bikaba ari n'uburyo bwiza bwo kubahiriza n'uwo muco mwiza w'idini ariko kongeye kubona umuco mwiza n'imibanire myiza hagati y'abantu
abayisilamu bavuga ko bagena umunsi wo gusangira n'abavandimwe babo ku munsi ukurikirira idi abateguye uyu munsi bakemeza ko ubwo umunsi w'idi wabaga benshi baba batabonye amafunguro
ariko nyuma yabo ngabo babizihije uyu munsi mukuru haba hari abaturanyi abantu duturanye n'abandi bantu baba batabashe kuza kurya ku musigiti no kugira ngo wenda n'abantu mu ngo zabo babe babasha kubasha kugaburira abana nk'ubu turaha abantu ingo zigera kuri 200 buri muntu ni ikiro n'inusu niko twabibaze ikiro n'inusu gutyo bitewe n'abantu bataha muri izo ngo abayisilamu dufite ingo dufite ubu ni 100 ngira ngo hari na 20 gutyo dufite abantu baturuka inaha mu karere ka Rwamagana n'abaturuka mu karere ka Ngoma none iki gihe cyo ni igihe cyo kubaga cyo gutanga ibitambo abakire rero imana babushoze baba barabonye uburyo bwo gutanga noneho bakavuga bati ahantu hose hashobora gukenerwa kurirwa izo nyama bagende bazihageze
amafunguro y'inyama yatangiwe hirya no hino ku misigiti y'abayisilamu yahawe n'abandi baturage babarirwa mu yandi madini ariko bigaragara ko nabo bari bazikeneye
rikaba rampa singomba kujya gusaba umuntu w'umukecuru yajya gusaba ibizikintura barampa basanzwe bampa nubwo nateka bya gihangana abandiye ariko no gukaranga ndabizi
inyama se zirahingwa hari n'abatazirya rwose
hari ushaka kavuga hano
umusilamu se wowe
oya ndi umunyagatulika
ariko baraguha
duhaburiye ko batwanditse
ubira ijoro nyine wawe urabususurutse
radio ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri Malawi imigambwe itavuga n'umwe n'ubutegetsi bandanya kuremera umukuru wa komisiyo y'amatora isaba ko atanga imihoho banasaba ubucamanza gufuta ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka aya matora yemeje ko perezida Pierre Mutharika ariwe yatsindiye kuyobora iyindi manda Kwizera Alexi umwe mu banyarwanda baba muri Malawi yabwiye ijwi rya Amerika ko imyerekano imaze iminsi ikogwa mu mahoro muri icyo gihugu iri kigenda ivamwe imigumuko yavyiganiye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
kuva amatora yaba hari imyigaragambyo batangiye bakora imyigaragambyo rimwe neza bayitangaza kitabirwa kuko noneho bigeze aho ngaho bavuga ko bazajya bakabira mu cyumweru kwa gatatu no kwa kabiri no kwa kane biritabirwa pe ikaba mu rugomo ikaba no gutwika ibintu ikaba no gusahura yabaye kwa kabiri no kwa gatatu yari rurangiza
byagenze bite
yarabaye yabangije bari basabye kujya kuri state house kuri state house barabemerera urukiko rabemerera ba metero 100 yo kugira ngo bagere kuri state house hanyuma bigeze aho ngaho bazamo abasirikare babwira yuko bitemewe kugira ngo bahagere babasigiraho metero 100 batanga ubutumwa aragenda gutanga ariko n'ubundi barasahuye banyura mu mujyi bagasahura bagasenya ibikorwa remezo iyo kwa kabiri yo bahinduye umuhanda bari babanje kubaganira bigeze aho ngaho na leta yatanze ikirego mu rukiko ariko urukiko babwira ko itegeko nshinga ryemewe umuturage kugenda akigaragamba igare ritameze neza cyangwa rimeze neza rero ko nta rukiko rwari bari bahagarika ko batangiriye ahantu bahise batangira kwita imodoka za leta baragenda barangije kuri imyigaragambyo nimugoroba mu gihe yavuze ko imyigaragambyo yarangiye bajya mu muhanda bahita batangira kujya gusahura hari banki imwe y'umugabo muri Nigeria basahuye basaba n'amaduka mbega ibintu byinshi cyane barasaba batwika n'imodoka ya polisi bambura n'umupolisi bisa n'ibintu biteye ubwoba utamenye ukuntu bifata utamenye ukuntu byita mbega biraba bagasahura yitwa ko ari imyigaragambyo mabo ariko irangira itakiriho mahoro ko nk'umukuru wa polisi yari yatangaje yuko nta bushobozi polisi y'igihugu gifite yo kuyoborinda abantu bari mu myigaragambyo n'ibyabo ariko urukiko rwaza rutashye agaciro ibyo byo ruvuga yuko uwe nk'umukuru wa polisi niba agomba gusobanura niba polisi ari bake cyangwa niba ibikoresho bike bafite bakaka n'ingufu za gisirikare.
Ibyo bintu se biba polisi cyangwa ingabo z'igihugu zirebera ntizigire icyo zikora nubwo baba babonye uburenganzira ariko iyo barenze ku mabwiriza baba bahawe barabihorera ntacyo ntabwo bahagarika.
Uyu munsi imyigaragambyo yabaye kuwa kare bavuga ko bamaze gufata abaturage ijana aribo bafunzwe bazira kuba baratwitse imodoka ya polisi bagasahura babambuye n'imbunda zirasa amatiyagazi bamwe barazijyana n'ubupolisi no kumara dore gutanga amatangazo y'uko wamenye umuturage ufite izo mbunda yahamagara polisi bakazitwara abaturage barazi bazambaye abapolisi mbega bafashe imodoka ya polisi barayitwika baze kureba abapolisi barirukanye baragenda.
None urabona ibyo bintu birimo bisha bishyire hehe?
Ibi bintu biri gusa bishyira ntabwo turamenya imyaka itanu sivizi niba umusaza azayiyobora ariko ubu ngubu uko urukiko rwatangiye kumva ikirego cy'intura cy'amatora ko amashyaka abiri yatavuga n'umutegetsi yari yatanze ikirego n'ukwanga ryabaye rya kane rya gatatu batanze ikirego urukiko ikirego batangiye kucyumva kuwa kane ubwo abari gutegura imyigaragambyo bavuze ko iyo myigaragambyo igomba kuba ihagaze kugeza ku itariki 26 y'urukiko rwatanze ko ruzaba rwagize kumva icyo kirego hanyuma imyigaragambyo igakomeza. Iyo myigaragambyo ni iyo bari gusaba ko wari uyoboye komisiyo y'amatora yegura kwa tatu amatora atagenze neza ariko nawe yavuze yuko atazigera yegura uzashaka azajya mu muhanda azegura ari uko urukiko rumaze abanyarwanda b'urukiko rumaze kugaragara amaze agaragara ko arenga bamubeshyera cyangwa se yavuga ari ukuri.
Mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwadutse amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.